imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dabara mukije nshuti zacu mukunda radio ijwi rya Amerika kaze mu biganiro byacu byo muri kiyitondo ni Fidel Niyongabo abaramutse. Amakuru yo muri kiyitondo turahera kuyavugwa hijya no hino ku isi. Twateguriwe kandi tuyashikizwa na Alois Bigirimana. Alois micro ni yawe.
Urakoze Fidel. Umukozi w'ikigo cya Amerika kijejwe iperereza CIA yariciwe mu mirwano muri Somalia mu minsi iheze. Ibimenyesha makuru byo muri Amerika byabitangaje ejo ku munsi wa kane, ariko nta siguro z'ingene yishwe zatanzwe. Ikimenyesha makuru The New York Times kivuga ko uwo mukukuru ke yakorera ishami rya CIA ijejwe ibikorwa bidasanzwe, igisata gihabwa imirimo itoroshe ishobora no gutwara ubuzima bw'abayikora. Ikimenyesha makuru CNN naco nyene muri Amerika cavuze ko yishwe n'ibikomere yakomeretse mu rugamba mu ndwi iheze. Ikigo CIA ntaco kiravuga ku rupfu rwiwe. Amabendera muri Sudani yaramanuwe gushika hagati inyuma yaho wahoze ari umushikiranganji wa mbere Sadiq al-Mahdi yakuwe ku butegetsi na kudeta yashikanye Omar al-Bashir ku butegetsi yiciwe na COVID-19 ejo ku munsi wa kane. Al-Mahdi afuye afite imyaka 85 nk'uko biri mu itangazo ryasohowe ejo ku wa kane n'umugambwe wiwe Uma. Al-Mahdi yaramaze indwi zirenga zibiri avurirwa mu bitaro i Abu Dhabi imbere yuko ashengera. Bitekanijwe ku kiziga ciwe gitahukanwa i Khartoum kuri uyu munsi wa gatanu. Leta mfata kibanza ya Sudani yatangaje imisi itatu ikigandaro mu gihugu cyose. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ejo ku munsi wa kane ryarahamagariye ibihugu bya Afrika gutangura imyiteguro y'ingene bitekanya gutanga incanco za COVID-19 igihezo boneka. Icigwa gishasha cyakozwe na OMS cyasanze ibihugu bya Afrika bititeguriye ibikorwa byo gucandaga kuri uyu mugabane. Abahinga bagabisha ko naho hari akanyamuneza ku rucanco rugiye kuboneka ari intambwe ya mbere yo kurandurana n'imizi icyo kiza. John Nkengasong, umuyobozi w'ikigo cya Afrika kijejwe kugenzura no gukinga indwara, yavuze ko umugabane wa Afrika uzokenera hafi incanco umuriyaridi umwe n'imiliyoni 500 mu gihe bisabwa ko umuntu umwe acandarwa kabiri. Ariko Nkengasong avuga ko izo ncanco zisa n'izizoboneka muri Afrika hagati y'umwaka wa 2021. Umugambi wa ONU kukiza ruhonyanganda sida uragabisha ko ariko haribonekeza ikumira ry'abanduye umugera wa sida na COVID-19 kandi kwiyongeso yotoregwa umuti kandi gasezererwa. Raporo yasohowe imbere yuko isi yibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe sida ku itariki ya mbere ukwezi kw'12. ONU ihamagarira amaleta gushira uwo mugwi w'abanyagihugu babangamiwe mu bazi imbere mu bikorwa byayo byo guhangana n'ivyo biza. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu bavuga ko ikiza cya COVID-19 cyasubije inyuma umugambi si yari yarihaye uko mu 2030 sida yoba yasezerewe. Sentare muri Turukiya ejo ku munsi wa kane yaraciriye urubanza rwo gufa abasirikare n'abasivile barenga 300 bari bamaze imyaka 3 baburanishwa ku ruhara bagize muri kudeta yaburijwemo yarigamije gukura leta ya Perezida Recep Tayyip Erdogan mu kwezi kw'indwi umwaka w'2016. Bari mu bantu 75 baburanishijwe mu 2017 bagirizwa ico caha. Ibyo gerageza gutembagaza ubutegetsi byahitanye abantu barenga 250 hamwe n'abandi 2000 bakomeretse. Inyuma yo kugerageza uwo mugambi ukabata ku amazi, abantu 130 barirukanywe mu buzi bwa leta.
Urakoze Alois Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi bajije kudushikiriza. Inshuti zacu imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukurikire no kuri YouTube na Facebook hamwe no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25 metero 33 metero 31 ni metero 41. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi abakoresha bararajwe ishinga n'ikibazo cyo kuguma bahemba abakozi bashobora kuja mu kato mu gihe kirenga iminsi 14 naho byoba bitewe n'imvo zitabavuye ko nk'ikiza cha COVID-19 yamara ishira hamwe ry'abakoresha ibahanura kuja inama n'abakozi babo.
Ico rero duca tugi no kumvisha abakoresha ko bakoresha ubwenge bwabo n'umutima w'ukubana n'abakozi bakumvikana n'abakozi icoshoboka kugira uwo mukozi abeho.
Uyo ni Gaspar Nzisabira, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi. Ibiro vy'umushikiriza manza bw'igihugu mu Rwanda bisaba ko urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be 17 wohuzwa hamwe no guha Major Calix Nsabimana bakunda kwita Sankara na Capitaine Nsengimana. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, ibiro vy'umushikiriza manza w'igihugu bisaba ko urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be 17 kuhuzwa hamwe no kwa Major Calix Nsabimana bakunda kwita Sankara na Capitaine Nsengimana mu rwego rwihariye kwa Sentare Nkuru mu Rwanda ruburanisha ivyaha byo kugwego mpuzamakungu n'ivyiterabwoba. Ibiro vy'umushikiriza manza vyumvikanisha ko bisanga abagirizwa bose uko ari 200 bahurira ku vyaha bisa vyiterabwoba bikekwa ko bakoreye mu mugwi w'iterabwoba MSD FLN. Erika Bagirubusa yakurikiranye iyi nkuru ari Kigali.
Ubushinjacyaha busobanurira urukiko ubusabe bwabo bwo guhuza izo manza bwavuze ko hari dosiye y'abandi bantu 18 barangajwe imbere na Bwana Paul Rusesabagina baregwa ibyaha by'iterabwoba bakekwa ko bakoze bari mu mutwe w'iterabwoba MRCD FLN Rusesabagina yayoboraga. Umushinjacyaha Bwana Bonaventure Rubegwa yabwiye umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba ko abo bantu bose bakurikiranyweho ibyaha bimwe, maze asaba ko mu migendekere myiza y'uru rubanza byaba byiza ko bahurizwa hamwe. Umushinjacyaha yasabye ko urukiko rwashingira ku mategeko ari ububasha rugasuzuma niba koko dosiye z'abantu 20 zifitanye isano rukazazihuza. Umushinjacyaha arasaba ko urukiko rwazatanga ubutabera buboneye rwirinda ko hazabaho ukuvuguruzanya kw'ibyemezo rwazafata ku byaha bisa mu manza zitandukanye. Yibukije ko yaba Major Calix Nsabimana bakunze kwita Sankara ndetse na Kapiteni Herman Nsengimana bombi babayeho abavugizi w'umutwe wa FLN witwara gisirikare ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD. Major Nsabimana abajijwe icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko asanga bufite ishingiro na cyane ko kubitiro yari yasabye ko bamuhuza na Bwana Paul Rusesabagina yita shebuja. Gusa yabwiye urukiko ko ku bandi bari abasirikare mu mutwe wa FLN abafiteho urujijo kuko atabazi mu mazina yabo yewe n'inshingano bari bafite muri uwo mutwe, ariko agasanga ibyo bitabuza urukiko guhuza abaregwa bose bakaburana ari 20. Yagize ati "Ni byiza kuduhuza cyane cyane uwari perezida wacu Paul Rusesabagina tukazabisubiramo kimwe ku kindi uko byagenze." Ati "Harabanyumvaga ku maradiyo bakagira ngo ni nje wari umutware wabo kandi nari umuvugizi wa FLN." Maitre Moyize Nkunda barashumwunganira mu mategeko yabwiye umucamanza ko ubusabe bw'ubushinjacyaha nta kibazo babufiteho. Yasabye urukiko kuzabusuzuma mu bushishozi bwarwo rukazakurikiza iby'amategeko ateganya. Naho kubireba Kapiteni Herman Nsengimana nawe wari wasimbuye Sankara ku buvugizi bw'umutwe wa FLN yabwiye urukiko ko atazi impamvu z'imanza zisabirwa kuzihuza. Yavuze ko ifatirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafatanywe n'abandi bantu barenga 300 babajyana mutobo mu Rwanda mu kigo cyagenewe gusubiza mu buzima bari basanzwe ari abasirikare. Yasobanuye ko yaje gutungurwa n'uko ariwe bakuyemo bamubwiye ko hari ibyo bamukurikiranyeho. Kapiteni Nsengimana avuga ko hari abandi basirikare bari ku rwego rwa koloneli na ba generali batakurikiranywe kandi aribo bamutoje banamuha amategeko n'amabwiriza muri FLN. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yibukije Kapiteni Nsengimana nako igihe cyo kuburana urubanza mu mezi azahabwa umwanya uhagije wo gusobanura abo yumva bagombye kuba bari kumwe muri dosiye, maze amutegeka kwibanda ku busabe bw'ubushinjacyaha. Kapiteni Nsengimana nawe yemeye nta shitiko asanga imanza zose zahurizwa muri dosiye imwe. na Maître Johnson ikabera umwunganira mu mategeko yasabye urukiko kuzakoresha ubushishozi bwarwo rukazabifataho umwanzuro mu baregera indishyu uhereye kuri Maître Youssouf Ndoutiye ubunganira mu mategeko nawe yabwiye urukiko ko bashyigikiye ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo guhuriza hamwe izimanza yongeye gusobanura ko izimanza zose ziramutse zihurijwe hamwe aribwo buryo bagira amahirwe menshi yo kwishyurwa ibyabo byangirijwe n'abandi baregera indishyu bose bashyigikiye ubusabe bw'ubushinjacyaha Gusa Maître Ndoutiye yazamuye icyifuzo ko kubera umubare munini w'abaregwa muri iyi dosiye byaba byiza harebwa ubundi buryo urubanza rukazaburanishwa imbona nk'ubone abaregwa bose bari mu rukiko aho kuruburanisha hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference iri koranabuhanga ryifashishwa mu nkiko mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 gikomeje kuyogoza isi yose Umucamanza yasobanuye ko byasaba gutegereza bakareba mu minsi izaza uko icyorezo kizaba cyitwaye avuga ko icyifuzo cya Maître Ndoutiye kitoroshye yabwiye ababuranyi bombi ko ibihe biriho bya COVID-19 bigoye no kurenza urubanza ruburanishwa asaba ko impande zose zategereza ikizakunda kikazabamenyeshwa yavuze ko na mbere y'uko uyu munyamategeko bagezaho iki cyifuzo inteko iburanisha nayo yari yarabiganiriyeho ikibaza uburyo bazaburanisha abantu kuri video conference batabazi Ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo guhuza Majoro Sankara, Captain Nsengimana, na Bwana Paul Rusesabagina ndetse n'abandi 17 bose hamwe bakaba 20 buje nyuma y'ijambo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu kwezi kwa 9 uyu mwaka ko abaregwa bose bashobora kuzisanga mu rukiko bashinjanya umwe ku wundi. Hari nyuma y'igihe gito Paul Rusesabagina kimara gufatwa akagezwa ku butaka bw'u Rwanda ari kubitangaza amakuru by'igihugu Perezida Kagame yavuze ko bose bazagiraho bahurira buri bose ashunje undi byo bakoranye hagati yabo icyakora ugaheruka kuburana urubanza rwe ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo bwana Rusesabagina yabwiye urukiko ko we ubwakurikiranywe ku giti cye nta bandi bantu bushinjacyaha bwita amashumi ye azi bareganwa Abaregwa bose uko ari 20 basabirwa guhurizwa muri dosiye imwe bararegwa ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku bikorwa by'umutwe witwara gisirikare wa FLN uyu mutwe mu myaka 2018-2019 wigambye ko ari wagabaga ibitero mu bice bitandukanye by'amajyepfo n'uburengerazuba bw'u Rwanda ni ibitero byahitanye bamwe bigakomereza abandi biratwika biranasahura umucamanzi yanzuye ko azafata icyemezo ku itariki eshatu z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka Major Sankara na Captain Nsengimana bo barangije guhurizwa muri dosiye imwe bagira ubusabe rya Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric. Mu Burundi ishyirahamwe ry'abakoresha mu gihugu risaba abakoresha kudaturubika mu gukata umushahara abakozi kubera bashizwe mu kato bivuye ku mugera wa corona. Ni mu gihe bamwe mu bakozi biketswe ko ibimenyetso bamwe mu bakoresha babakata amafaranga y'iminsi bamaze mu kato. Amashirahamwe y'ubwishingizi avuza abakozi nayo yotegerezwa gufasha gukora ibipimo n'imiti ya virusi ya corona ku banywanyi bayo. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo dusomegwa na mugenzi wacu Desire Yatumwimana ari mu Rwanda.
Bamwe mu baserukiye amashirahamwe y'abakoresha bavuga ko bigoye ko umukoresha yoguma hemba umukozi nko mu gihe iyo mari iminsi 14 mu kato atakiri ku murimo. Abakoresha bakavuga ko amasezerano y'umukozi n'umukoresha atigeze ahinduka ngo ni kubera ikiza cya coronavirus. Gaspard Nzisabira, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi, aratahura amakenga y'abo bakoresha ariko akabona ko igikuru ari umwumvikano hagati y'umukozi n'umukoresha, inama n'umwumvikano bigashigwa imbere.
Nk'iyo umukoresha yashizwe mu kato nyene, akato ni kirundi ntaje habandi bari, si wewe wakishizemo, si umukoresha akagushizemo, kandi nturwaye kuko ubu komeye ushobora gukora mugaba kurinda yuko wohava igihe woba waranduye uhava wanduza abandi. Rero muri ico gihe usanga mu mategeko yacu atategeko atangingo ivuga mwene ivyo bintu. Ico rero duca tugira no kumvisha abakoresha ko bakoresha ubwenge bwabo n'umutima wo kubana n'abakozi bakumvikana n'abakozi icoshoboka kugira uwo mukozi abeho. Urumva yatamushahara ronka bishobora kumugora.
Gaspard Nzisabira, umunyamabanga mukuru mwishyirahamwe ry'abakoresha, atanga umuco w'ingene abakoresha bo vyitwaramwo umukozi adahohotewe mu gukatwa umushahara ku mvo zitamuvuyeko.
Ngico gihe ari mu kato araki iminsi 14, urumva ntari karakorera umukoresha, mugabo umukoresha ashobora kumuhemba agafata iyo minsi nk'uko yoba yari mu ikonje ngiyatarafata rijya konje ryo ku mwaka kugira ahembwe. Igihe yafashe iryo konje naho nyene barashobora kumvikana, ashobora kugira ati ntiwishibije ku kazi nshobora kutaguhemba, niwava muri ako kato kawe uraza ubandanye ukora, canke amuhideni
agira ati nzoheza ngo kate buhoro buhoro byose ni ya nama n'ingingo.
Ikindi kibazo cyashikirijwe nabitabiriye inama nuko amashira hamwe y'ubwishingizi mu kuvuza abakozi atigeze ashira mu byo yishingira ikibazo cha coronavirus. Aha naho Gaspar Nzisabira avuga ko mu bisanzwe ari leta yategeje gufatwa mu minwe ingwara yose yadutse nk'ikiza, ariko akavuga ko mu gihe leta atamikora kuyifise amwe mu mashira hamwe y'ubwishingizi yotegerejwe gufasha no gutanga imiti.
Urabona COVID ije vuba kandi yitwa ko ari caduka muri ico gihe leta niyishinzwe. Leta igafasha kugira nk'ibiciro kuri heyo miti kuri hikiniki. Mugabe rero tudahendanye ntawoja gusindira leta ngo nifashije. Amikoro yayo turayazi no kuraba neza. Hari ibintu byitwa assurance sociale, wiswe ko ariwe muri assurance sociale atari commercial. Hateikiza nk'icyo sinumva ingene wocugira ngo nibarihe gutya na gutya na gutya kandi ushobora kubifashamo.
Kubona ayo mashyirahamwe y'ubwishingizi atashobora gufasha, Gaspar Nzisabira avuga ko ari kubera atunganijwe mu buryo budatomoye bamwe bakikika mu kiza mu gushinga amashyirahamwe kugira ngo bahunge amakori ariko batariko bakora ibyo bategerezwa gukora mu bwishingizi.
Umuntu arasimba ngo ndagize ishyirahamwe ryo kuvuza mugabo akagira liste y'imiti mikazotanga iryizimbye ntayishiremo, ugashanga umukoresha nawe yashimye kuja aho hantu abaziko wewe akoze itegeko. Les organismes d'assurance zirazwi zirafise byangombwa zitegerezwa kugira hazotandukanywa assurance commerciale zidandaza n'izindi ziridaro sociale zifasha zidaheza ngo zitanga amakori. Hariho rero zibazi zidandaza mugazi kita ko zifasha ziridaro sociale kugira ntizitange ikori.
Kubwishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi gutunganya amashyirahamwe y'ubwishingizi hisunzwe amategeko vyotoma abakozi n'abakoresha bahungukira mu bijanye no kwivuza imiti mwimwe batahora baronswa ikaboneka.
Urakoze Desire. Mu Burundi kandi umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira umutekano mu gihugu watanguje kwa gatatu isekeza ry'iminsi 16 yo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi. Muri iryo sekeza bamenyesha ko bazofasha abakenyezi bashikiwe nayo mabi na cane cane mu gisata c'ubutungane. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatumwimana ari mu Rwanda.
Kuva ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa 11 gushika irya 10 kwezi kwa 12 umunsi wahariwe agateka kazina muntu n'isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akoregwa abakenyezi. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu Onifam mu kwitabira ibikorwa bijanye no gutuza ayo mabi. Imakire Hunja arongoye uwo muhari amenyesha ko icyo cyaha mu Burundi ataragaseseshwa rumuri ariko ko kigoye gutuza kuko kenshi gikorwa n'abari bajejwe gukingira abakenyezi nk'abajejwe umutekano n'abarezi mu mashuri. Abona ko ubutungane bwigenga aribwo bushobora gutuza ko kabi.
Mu Burundi rero irisekeza ribaye mu gihe harangwa amabi menshi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu muri rusangi na cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme kuva mu mwaka w'intureka yo mu 2015. Abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu, baricwa bunyamaswa, baranyuruzwa, baromogwa mu gihugu, abandi baricirwa ko abagabo n'abana, barahohoterwa, abandi barafungirwa ubusa. Nta matohoza akwiye akogwa ngo agire icyo ashika ko kubera ubutungane bw'i Burundi butigenga. Ivyo rero bituma tudashobora kumenya neza ibitigira ibyo bakorerwa ayo mabi atandukanye muri iki gihe kubera kudahana. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urashimira cyane amashyirahamwe yo mu gihugu adaharanira inyungu za politiki na cyane cyane ay'abakenyezi badahengeshanye kurwana ayo mabi no gufata mu mugongo abahohotewe.
Ku bijanye n'ubutungane bw'igenga, Armel Niyongere umwe mu bashingwa manza baburanira abakorewe amabi mu Burundi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI amenyesha ko amadosiye arenga 200 bashikirije iyo sentare harimwo n'abakenyezi bakorewe amabi.
Nk'abashingwa manza twaratanze amadosiye arenga ibihumbi bibiri muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Muri ayo madosiye harimo amadosiye ajyanye n'ikubagurwa, gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme. Rero ubu unye murazi yuko umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha ariko agira amatohoza nyezina, amatohoza kugira arabe neza ibyo twamushikirije yuko bikwiye, ibyo twamuhaye yuko bishobora kuba ari ibyemezo bifashe, akagira amatohoza yiwe mu kuraba ibyo bintu, mu kubaza bahohotewe, mu kubaza nk'ivyabona ingene bahohotera cyangwa bakubagura abantu mu nzego z'igipolisi cyangwa ahantu hose bagiye barakubagura. Turavye neza ingene amatohoza ariko arakogwa, turashimishwa cyane n'urugero amatohoza agezeko.
Armeni yongere aramenyesha abo bakorewe amabi n'imiryango yabo ko abo bakoze ibyo byaha ataho bazohungira ubutungane.
Iki nacyo nuko tubwira abariko bakora ibyaha cyane cyane ibyaha byo kubagura abakenyezi n'abigeme yuko atakibanza bagifise mu kinjana cya 21, nta na hamwe bazokwinyegeza kuko isi ubu yarabaye ntoyi, bose bariko baragwanya ibyaha nk'ibyo. Iki nacyo nuko twosaba abakubaguwe imiryango yabo yuko botekana, bakizera, bakagira icyizere ku butungane mpuzamakungu, bakarindira kuko ikizokurikira amatohoza ariho azoba ari gutanga imitahe ku bakoze ibyo byaha hama bakurikirana.
Imakire Hunja asaba abantu bo mu mico itandukanye gufasha gutuza icyo cyaha.
Kugwanya rero ayo mabi ni igikorwa cya twese ndetse n'amakungu. Duhamagariye rero abategetsi b'igihugu, abakozi b'Imana, amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki, abikorera utwabo, abajejwe indero y'abana mu mashuri, abajejwe amagara y'abantu, abamenyeshamakuru n'amashyirahamwe mpuzamakungu, gushyira hamwe ingufu kugira ngo turwanye ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, kuko nta kazoza keza ku Burundi kazobaho mu gihe Umurundi kazi akikorerwa ayo mabi.
Muri uwo muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bamenyeshejwe ijwi rya Amerika ko muri ino sekeza ry'iminsi 16 hari bamwe muri abo bakenyezi bakorewe amabi bazonoswa udutaye twukiteza imbere kubera uburyo buke bafise. Bamenyesha ko bazobandanya badodora hirya no hino kugira abafashwa biyongere. Umushikiranganji wo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira mu Burundi, Imerde Sabushimike, mu itangazo yasohoye kuri uno wa gatatu amenyesha ko muri ino sekeza ry'iminsi 16 arakaryo ko kwifatanya n'abakenyezi bahohotewe bigatuma ataco bashobora kwimarira mu iterambere ry'imiryango yabo. Umushikiranganji Sabushimike muri iryo tangazo amenyesha kandi ko iki gihe kigeze u Burundi buriko burakora ibishoboka byose mu ntumbero yo gukinga ko karanda mu gufasha abahuye n'ibyo byago babicishije mu gucigikira bimwe biboneka ibigo bijejwe gufasha abahohotewe. Umushikiranganji Mede Sabushimike yaciye aboneraho kumenyesha ko igikorwa cyo gutanguza ku mugaragaro iryo sekeza ry'iminsi 16 kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya kuri uno wa gatanu igenekezo rya 2027. Desirato Ngimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha amakuru ya kakanya garukiye yamara mugende mwumvirije ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Hagati ya magenekerezo ya 2021 ukwezi kw'icenda na 11 z'ukwezi kwa 11 mu 1621, abagabo babongereza 53 bari kumwe n'abagore n'abana barifatikanije n'abasangwa butaka bo muri Amerika bagera kuri 90. Aho hari mu ntumbero yo guhimbaza umunsi w'umuganuro wafashwe nko gushima umwimbu wabo wa mbere baronse bari ku butaka bwabo bushasha mu gisagara cha Plymouth kiri muri leta ya Massachusetts y'ubu. Abo bantu ico gihe bari bafise ibintu byinshi byo gushima. Umwaka umwe imbere yaho nko hagati na hagati y'ukwezi kwa 11 mu 1620 bari mu bari bagize umurwi w'abacakara 102 bazanywe n'ubwato bwitwa Mayflower bwashikiye mu buraruko bwa Amerika. Abo bari bamwe mu bari bahagaze ku myumvire yabo ikarishe mu byo kwemera yatumye leta y'igihugu cyabo c'Ubwongereza ibafata nk'intagondwa ziba muri ico gihugu zitayifitiye uburenganzira. Barambiwe n'ihohoterwa bakoregwa bahisemo kwerekeza mu cahoze citwa ubukoloni bwa Virginia bahava bomorwa n'imbeho ariko guhava babandaniriza mucofatwa nk'ikigwa ciswe Cape Cod gucyo batangura kuhashinga imizi. Uwo mwaka wabo wa mbere wari ugoye cyane. Mu mwaka umwe gusa hafi igice cyabo bacakara 102 barahitanywe n'inzara ivyaduka vy'ingwara n'imbeho. Ibihe vyici vyahavuye ariko bibazanira umwimbu mwiza. Mu kiringo kibanziriza ibihe birangwa n'imbeho ikaze, abagabo 22, abagore 4, imiyabaga 9 iy'abahungu na 5 y'abakobwa, hamwe n'abana 13 bahava barahura bigina uwo mwimbu. Leta ya Massachusetts biravuga ko atariyo yonyine yitirira kuba yaratanguye ibyo guhimbaza umunsi w'umuganuro n'amashimwe uzwi ku izina rya Thanksgiving aha muri Amerika. Zimwe mu nyandiko za kera zirerekana ko nk'abanyespanyole ba mbere bashitse ku mugabane wa Amerika, hari imihango y'umuganuro ijanye n'ukwemera kwabo bagiriye muri leta za Florida, Texas, Maine na Virginia imbere yo mu 1620. Naho biruko iyo mihango yabo yamaze umwanya urumerumara kuko batabandanije babihimbaza. Biciye ku busabe bw'utavana ko bwa leta ya Massachusetts umunsi mukuru w'umuganuro ku nshuro ya mbere wahavuye uhimbazwa ku mugaragaro mu maleta yose mu 1863 biciye ku itegeko rya perezida Abraham Lincoln. Nyuma yaho perezida Franklin Delano Roosevelt yahavuye ashira uwo munsi mukuru mu ndwi ya kane y'ukwezi kwa 11 uko umwaka utashe, kandi avuga ko ari umunsi w'akaruhuko muri Amerika. Umunsi mukuru w'umuganuro Thanksgiving watanguye nk'igisabisho c'amashimwe y'abimukira. Naho ubundi zari bimenyerewe ko uwo munsi mukuru urangwa no guhura hagati y'abaryango n'abagenzi bagasangirira hamwe, uno mwaka ikiza cha virusi ya corona gihangayikishije amakungu gishobora gutuma abatari bake bawuhimbaza bonyene mu mihana yabo mu kurindira k'umuco wongera gutamanzura.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti banywanyi, mwakoze kugumana natwe. Mugire umunsi mwiza n'amahoro n'amahirwe.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Radio Ijwija America Yabayi Isubizo Chachu. Radio Ijwija America Yabayi Isubizo Chachu. Yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.